Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Amahoro mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa kane. Ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Urubanza rujanye n'amatati yafatiye ku burongozi bw'umugambwe Seneri rumaze hafi imyaka ibiri guguriwe dosiye rushobora gucika mu kiringo cy'amezi abiri kuva kuri uyu wa kane hamwe atacohinduka. Ababuranyi bose bari barengukijwe mu gisata cya Senari na hinyuzwa gica imanza za Leta ariko witwariwe ntiyitabye. Ibubanzaho ni mu ntara ya Bujumbura havuga ubukene bw'amazi meza bwugarijiye abanyagihugu muri kino gihe. Abahaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziva ku isuku rike hamwe atacokogwa vuba. Abanyagihugu b'ikigamba nabo aho ni muri komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza basaba ko ibitaro by'akarorero bimaze imyaka ibiri byuguruwe ku mugaragaro bironswa umuyaga nkuba n'ubu bemeza ko bagifise ingorane mu gushikira ubuvuzi bubereye. Utuma amajwi abashikira ni Akerine Bizindabyi. Twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nasubiye kubaramutsa. Urubanza rw'amatati ashingiye ku burongozi bw'umugambwe Seneri ruhuza umushinga amateka Agathon Rwasa yahora arongoye uwo mugambwe hamwe n'uburongozi bushasha bwawo bumaze imyaka hafi ibiri guguriwe dosiye rwashizwe mu miherero kuva kuri uyu wa kane rugashobora gusoma mu kiringo cy'amezi abiri hamwe atacohinduka. Izo mpande zose zari zahamagariwe kuri uyu wa kane nyine mu idonido ry'urwo rubanza mu gisata cya Senari na hinyuzwa gica imanza za Leta n'amategeko ari ku ruhande rw'uburongozi ngozi bw'uwo mugambwe ntigwitabye. Umushinga amateka Agathon Rwasa ariko yashimye ko ubwo rubanza rugiye mu mwiherero acasaba ko iyi dosiye yonyarutswa. N'inkuru twateguriwe na Jotan Iratuzi.
Ku nshuro ya gatatu urubanza ruri hagati y'umushinga amateka Agathon Rwasa n'uburongozi bw'umugambwe CNL burongowe na Nestor Girukwishaka ruhabwa isango ngo gumvirizwe mu idonido ku magenekerezo ya 27 Ruhuhuma na 25 Nyakanga mwaka wa 2025 no kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 Mukakaro mwaka wa 2026. Uruhande rwa Nestor Girukwishaka ntigwitare Sentare. Ibyo byatumye igisata cya Sentare nta inyuzwa kijejwe guca imanza za Leta gifata ingingo yo gushyira urwo rubanza mu mwiherero kugira ngo ruzocibwe rwisunze gusa ibyashikirijwe mu nyandiko zijanye n'imburano zatanzwe n'impande zompi. Umukuru w'ico gisata ari nawe yararongoye intahe yo kuri uyu wa kane yatangaje ko urwo rubanza rushizwe mu mwiherero ruzoca rusomwa mu minsi 60. Ibyo byakiriwe neza n'uruhande rwa Agathon Rwasa hamwe nawe nyene yari yitavye ugo rubanza.
Iciza muri ibi nuko imburano muri iki gisata zihagarara ku vyanditse ry'abitwaye n'abitwariwe. Ibyo twanditse baravyakiriye, ibyo nabo banditse barabifise. Twebwe icyo tubisaba nuko abanyarutsa kwiga iyo dosiye kugira ngo natwe dushobore gusubira mu bikorwa byacu kuko ni uburenganzira bwacu kugira politiki nk'abarundi.
Ku bijanye nuko Agathon Rwasa azo kwakira ibizova muri ugo rubanza yavuze ko icazo kora kizomenyekana inyuma yuko Sentare zo bimaze gusoma urubanza ariko ayerekanye ko afise icizere c'ibizova muri ugo rubanza. Kubijanye nuko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka wa 2027 Agathon Rwasa ntiyahakanye ko ashobora kuzokwitoza.
Twebwe nta matora dukinye ahubwo twe dusaba yuko Leta canke abatware buno munsi bo kwiyakira ubwo babafise bwo guhiganwa bakagukura mu mitima yawe hanyuma bakemera tukaja ku rubuga twese hakabihiganwa rigaragara.
Ayo matati yatanguye mu mwaka wa 2023 igihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwafata ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe CNL buvuga ko habaye amakosa mu gutunganya amakoraniro atandukanye y'uwo mugambwe. Mu kwezi kwa ntwara nte umwaka wa 2024 haciye haba ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNL ryabereye ingozi yafashe ingingo yo gukura Agathon Rwasa ku burongozi bwa CNL no gutora Nestor Girukwishaka ngo abe umukuru mushasha w'uwo mugambwe. Agathon Rwasa n'abamushigikiye bamaze kubona ko yakuwe ku burongozi mu buryo bafashe ko bunyuranije n'amategeko n'amabwirizwa agenga umugambwe niko guca yitura urwego rwa Sentare nta inyuzwa rujejwe guca imanza za Leta asaba ko ingingo zafatiwe muri iryo koraniro zofutwa.
Mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu igisagara cha Bubanza mu ntara ya Bujumbura muri no misi kirahanzwe n'ubukene bw'amazi atangwa n'ishyirahamwe Rigidezo. Abaha bari mu mwiheburo bagatinya kwandura indwara ziva ku isuku rike kuko bemeza ko indwi ishobora guhera atabonetse mu makariti ya mwamwe. Abanyabubanza bashobora kugura ibidi imwe ya maritiro 20 y'amazi ku mafaranga 1000 y'amarundi. Inkuru ziva mu gisata ca leta kijiri gutanga amazi bubanza zivuga ko ibyo bitumwa n'ibyuma bitagikora, hamwe n'uko igisagara kiriko kiraguka ariko amazi atongerejwe. Idonido na Alexi Nkeshimana ni mugenzi wacu akorera bubanza.
Indwi irahera canke irenga amazi atabonetse mu bice bimwe byo mu gisagara cha bubanza, ahabura gose ni mu bice vya quartier Giko bubanza na Ruvumvu. Ahitwa kwa amazi ritarenga atabonetse ni mu quartier Matonge nahahegereye. Ayo namazi ya Jidezo bimwe mu bituma nkuko abakora muri Jidezo bitumenyesha cyane cyane abari mu gisagara cha amazi. Amazi ngo ni make kandi igisagara cha bubanza cyaguma caguka. Ubu amazi bira ngo aboneke neza nka mbere ngo nuko yokongerezwa. Nkuko inkuru ziva muri Jidezo ibubanza zibimenyesha, hariho amapompo ashika 3 yahora duza amazi, ubu ngo atagikora bisaba yuko yosanugwa. Nkuko kandi ujejwe gucungera ingena amazi ashika mu makati abivuga, bisaba yuko azarugara ayaja aha canke hariya, ivyo bita kugabanganywa umwanya wo kuronka amazi. Ariko hariho abatangara bamaze iminsi ayo mazi atugurugwa, kandi abandi abo babana bayaronse ababa muri sukaritie Gisovu kana bubu Masaka n'ahandi bakaba bidoga kwivyo biba bishika kenshi. Basaba yuko ivyo gabanganywa ry'amazi ryoba ku rutonde ntihabe kamwana wa mama canke nkunzi. Bamwe bo muri quartier bubanza babona yuko kutagira amazi bishobora gutuma isuku n'isukura bigorana, ndetse bagatinya ko heva haduka indwara ziturutse ku isuku. Inyuma y'igisagara cha bubanza hariho za rusengo niho bikora, ariko bahuriye ari benshi abadashoboye kuja kuvoma ibidimwe bayitangira amafaranga 1000. Abafise ubunywero n'abadandaza ibifungurwa ikibazo cyo kubura amazi kirabarajishinga. Utuzu twa sugumwe aho bakarabira iyo batavomye basha batwugara. Alex Nkeshimana ubanza indundi kituyo.
Igabanuka ry'amazi mu gihugu kandi riremezwa na leta y'u Burundi gasigura ko ibya hane ni bitumwa n'ihindagurika ry'ibihe. Byavuzwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje mu byajejwe arimo ibidukikije, ari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije byabereye muri komine Rutana mu ntara ya Burunga. Umushikiranganje Karenia Mbarushimana yahamagariye abanyagihugu n'abandi bafata ingingo gukomeza ibikorwa byo gukingira amazi. Umushikiranganje Karenia Mbarushimana:
dusanzwe tuzi ko akamaro k'amazi ari kirumara ku buzima bwacu, kuko atagira amazi hatagira ubuzima. Igihugu cyacu kiramonekamwo ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe. Itose kazwa ry'amazi n'isukura bibandanya bihungabanya amagara y'abantu n'iterambere ry'igihugu n'abenegihugu. Ibi biri uku kandi igihugu cyacu kiri mu bindi bihugu byahezagiwe n'Imana ku kayaga keza, imigezi myinshi itemba amazi meza atunze Burundi n'Abarundi. Nagomba ndabavunira kagohe, ikiza cihindagurika ry'ibihe kirabangamiye amazi. Ahatari hake ahahora amasoko uyu munsi hazigaye ari isi yumye. Ibi birerekana ko atagikozwe amazi yacu ageramiwe. Nashaka rero ndabibutse ko ibi byose bijanye no kuvyaza umusaruro amazi yacu bitegerezwa gukogwa mu kwiyubara gukomeye no kubahiriza amategeko. Amazi tuyakingire kandi tuyabungabunge. Gukingira amazi n'ibidukikije ni igikorwa cya buri murundi wese. Nihagire rero uwigira sindabibazwa, kuko kazoza k'abana bacu kari mu minwe ya twese. Twijukire cyane cyane kugwanya inkukura ku mitumba ihanamiye, gutya amazi yacu tuyabike mu isi yacu aho yahora ari ngorane ahubwo atubera amahirwe.
Nari nababwiye mu ntango zano makuru, abanyagihugu baba muri zone Kigamba muri komine Cankuzo aho ni mu ntara ya Buhumuza barasaba ku bitaro by'akarorero biheruka kuhubakwa haraheze imyaka 2 byoronswe umuyaga nkuba gushika n'ubu ugikenye, kugira ngo ibyo bitaro bikore by'ukuri. Abo banyabuhumuza bidogera uruhombo bariko baragira kuko bacivuza kure yaho baba, hakaba n'ibikoresho bibaza ko bishobora kononekara. Ubuyobozi bw'intara bujejwe ubuvuzi buremeza izo ngorane ziriko ziraba. Umugambi w'ibyo bitaro wagenewe miliyari 2 y'amarundi mu yoreta izokoresha uyu mwaka. N'inkuru ya Pantaleon Hakarutimana akorera mu gice c'ubuseruko.
Nkuko bivugwa n'abanyagihugu gubegereye ku mugwa mukuru wa zone Kigamba, abatsi bitaro by'akarorero bya Kigamba kuba inyubakwa zihamaze imyaka 2 igihe byashikirizwa intwaro hagati mu gihugu birabatera uruhagarara bakabibona nk'uruhombo. Nkuko yabyigana
twebwe turabona uruhombo kuri ibi bitaro bubatse hano, kuko turiko turavyihweza umuntu nkiyo agwaye cingwa gwaje ufata itike uje muyinga usanga warisha amahera menshi nyehiyo muzagitanga muzashinge nivyo vyari bigira bitwegere mu micungararo yahi ni wacu twovuga ati ni bitaro bikomeye
ari nibikoresho ejuru nyiwa kubgazo bizohava bisaza atacho birakoreshwa
birashobora gusaza kuko ibi buginzi itari kirakoregwamwo ndeka gusaza je nka je narinjiye ndabiraba ndabona ati uko biri kose kubera batariko barahakorera naho hariho huri karahakurikirana hararira
gasaba ibyo bitaro ko byo kugurura imijyango bigatangura gukora kugira ingendo bakora baje kwivuza ahandi zigabanuke kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu muganga Prosper bigenda kumana arongoye intara y'ubuvuzi yabuhumuza aremeza ko ibyo bitaro bimaze iyo myaka ibiri bitegurirwa gukora ariko bitaratangura agasigura ko byavuye ku kuntu ibyo bitaro bitagira umuyaga nkuba hakaba haratanzwe isoko ngo icyuma gihingura umuyaga nkuba bita transformate bene inyubako bijyana ariko bajya gusanga harabayemo kurenza urugero ku mafaranga akenewe gutyo iryo soko ricarirahagarikwa yizeza ko hateguwe amafaranga agera ku miliyari 2 ngo ibyo bikogwa biranguke ke muri uyu mwaka turimo nayo kukijanye n'ibikoresho bishobora kononekara muganga bigenda kumana yemeza ko vuba hagiye kurungikwa umugwi w'abahinga kugira ibishobora guta agaciro bijanwe ahandi nkomenya ko ibyo bitaro byateguriwe kuba iby'akarorero ku buryo ngo hatabonetse icyo cyuma transformateur byiharije ubwavyo urahura mu yindi nzira bitokunda kuko ibyuma bigezweho bikenera umuyaga nkuba ukwiye mu cyankuzo intara y'abahumuza Pantaloni na Karutimana
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru mu bijanye n'uburimyi imibyaro mishasha y'ibitoke yerutse gutangwa ku mitumba ya Mutambo hamwe na Gakara muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura ntiyashoboye kurinda indwara bita ruhonya bitoke imaze igihe igira mirima muri ico gice abarimyi bavuga ko umwimbu w'ico gitegwa n'ubugumu bw'abanuka ariko gusaba ko ho kwiga ubundi buhinga bwo tuma iyo ndwara ruhonya bitoke iranduranwa n'imizi ugwego rujejwe intwaro ruguma ruhimiriza abarimyi kuja ararandura ibitegwa babona ko bigwaye mu kurindira ko hofatwa izindi ngingo ku bwago iyo mibyaro y'ibitoke yoba yatewe hatabanje gusuzumwa isi ndimwa Krista Rize Harerimana
inyuma y'imyaka ibiri heze habonetse imibyaro mishasha y'ibitoke kuri iyo mitumba abahaba bavuga ko nayo itashoboye kurinda indwara bita ruhonya bitoke
turayironka mugana byene biguma bifatwa byarahuye n'indwara bona shumu amababi aya niyo byo kibasheze uragenda ukagisha ngo ugire uke shimba ugire upfundishe usanga ko aratutu
kubera iyo byaro mishasha na iri kiragwara abanyagihugu berekana ko bagira ingorane iyo babishoye ku isoko kuko iyo ndwaye tibonekeza inyuma ku gitoke
mbanire neniya gose ibitoke igawe ntubona ntimisoko uzingo ngo akigurishije ukasusanga uwo mwabiguze mu ibo muraswara ngo nguriye ngo ibitoke ngo bya ngo bigwaye na butabuzi ikiba kiri hagati munda yaye
turahomba gose naye gitoke wari ushize yatikireze gomba kiyugiye gucyo gasanga cyaradodori imbere womba oreka guhomba
ibyo bitokiye biramuce bifaswe naho wabikurisitse usanga imbere ari umududu kuko nta kintu gishobora kuvamo
mu muryango ari nkiyove kwagana tukanwa gatobe cyangwa inzoga ari gisahira tugateka tukarya cha du faster goes
abo barimye basaba ko boronswe imiti yo kubanza gutunganya ahavuye ibitoke byari bigwaye kugira abashobore gukingira iyo mivyaro mishasha bariko baratera muri kino gihe
dusaba yuko tworonka namba ari uwo muti yaba woboneka two hapofse hama tukaraba yuko indimo zacyo zoba neza
ubuyobozi bwa zone gomvye bwibaza ku ikosa ryo bajyana baye kugira iyo mivyaro nayo ifatwe ari uko yatewe ahantu havuye ibitoke byari bigwaye ariko hatabanje gutunganywa Olivier Ndayikeza arongoye zone gomvye ico yemeza no kwico kibazo yamaze kugishikiriza abajedu gisata c'uburimyi kugira bigukwiyo ndwara yuranduranwa n'imizi zone gomvye iharugwamo abantu bagira ku 151,192 muri abo hafi ibi cyana kwijana batunzwe n'uburimyi nk'uko vyemezwa n'uburongozi bw'iyo zone
tuva hi Bujumbura tuje mu ntara ya Gitega aho ubuyobozi bujeje uburimyi ubworozi n'ibidukikije buhamagarira abarimyi kwibanda ku ntabire y'ikirundi bavanganishwagara kugira ngo ntibasibirima y'imyonga uburirikorira ba mu gihugu mu gihe haguma hagaragara ubukene bw'ifumbire mva ruganda yihinguriro fomi mu higaniro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane umuyobozi w'ico gisata yashimiye abamaze gufata iyo ngendo anatangaza ko uwimbuto z'ibigori birobanuye byo mu bwoko bwa pane 53 zigenewe amakomine y'iyo ntara yose uko ari 9 zimaze kuboneka n'inkuru twateguriwe na Anise Ntanguvu akorera Igitega.
Igihe cyo muci ni kirima rigira gatatu mu mwaka si cyo gufungura gusa umwimbu wabonetse mu bindi biringo by'irima mu mwaka Jean Severes Nzobatoana ajuje urimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega yabishikirije mu kiganiro n'abamesha makuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politique aho yavuze ko ashimishwa nuko abarimyi batahuye kurima mu myonga no kunkengera zayo bagenda bavomera imirima cyane cyane muri kino gihe imboga urongo ye ico gisata kirimwo urimyi mu ntara ya Gitega yerekana ko imbuto zirabanuye z'ibigori pane 53 zabonetse zingana itoni 120 kandi ziriko zishikirizwa abarimyi mu makomine agize iyo ntara uko ari 9 kukijanye n'ifumbire mva ruganda Jean Severes Nzobatoana yamenyesheje ko ifumbire mva ruganda yihinguriro fomi itaraboneka gutyo ahimiriza abarimyi kwibanda gukoresha intabire y'ikirundi n'ishwagara nayo abacikishije kuyo bari gukoresha mu irima gimeshi ko boheza bakayikorako na bugingo hari fumbire yabandanijwe gushikirizwa abarimyi inyuma y'itariki imwe y'ukwezi kwandamukiza uyu mwaka ikiringo cyo gutera ku meje carenganye aho ni mu gihe uyarongoye urimyi ubworozi n'idukikije mu ntara ya Gitega ashikiriza ko muri iyo ntara bitabiriye uyu mugambi wo gutunganya za nyabarega mu ntumbero kugwiza ifumbire y'ikirundi ku rwego rungana na 80% Anise Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture.
Anise Ntanguvu ntinaduciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi nabagenzanje bayegeranije hamwe na Kerine Bizindavyi yatumye amajwi abashikira twese tubifurije kugira ibihe byiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.